Είναι η Ραδιο Ισβίδια Αμερικά. Ραδιο Ισβίδια Αμερικά από τη Ουάσιγκτον, τη Σιμκυρούν, είναι ο Κινιαρουάντ. Μουρούν, είμαι ο Κονβίρακο Μιλόγκο Μίγκο, φύγα short wave, κουμέτερο, τσιμινί, τσένα, να μιλόγκε, πειρή, να ζεβίρ. Ουρουάντα, του κουρί FM, για να κάνει νύβη τσεβίτα. Το κουρί FM, να μιλάνε, μου να νύβη τσεβίτα. Το ραδιο, ισουτή, αβό. Μιλούν, σου τι μου έσαμε το τέζα ματουί. Ιβιδέ, νιόγκα, αβραμουτσά, να πάει καζέ, ο μακουριά, κακάνι. Bamwe mu bakukuruke mu Burundi basaba koroherezwa iyo hageze igihe cyo kwisansumisha ko bakiriho kuko ubu basabwa kuja ku biro by'amakomine
umuyobozi mukuru canke ubujejwe inesese mu ntara yoraba ukuntu gikogwa caro sansuma gikogwa bakizigira abatware bo kumutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine caye kuri inesese mwumva nk'ibyo bigishoboka
uwo numwe mu bakukuruke mu Burundi ubutwari ishyira hamwe gita impunzi hashe ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatahutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda makuru avugwa hijya no hino ku isi muri Chad abantu batatu bapfiriye mu myerekano isaba ko hajaho ubutegetsi bw'igisivile Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru
imyigaragambyo yahamagajwe na societe civile n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta yatangiye mu gitondo cya kare cyane yitabiriwe ahanini n'urubyiruko injamena hamwe na hamwe batwitse ibiziga by'imodoka bishaje abapolisi nabo bakoresheje ibyuka biryana mu maso ubutegetsi bwari bwabujije iyi myigaragambyo imodoka nyinshi za gisirikari zazengurukaga mu mujyi wose kugeza ubu abantu batatu nibo bazwi ko bayiguyemo barimo umusore w'imyaka 21 y'amavuko wapfiriye mu mujyi wa kabiri Mundu uri mu majyepfo ya Chad muri kilometero 400 uvuye Injamena umurwa mukuru abandi bantu bagera kuri 30 bakomeretse hirya no hino mu gihugu abaturage baramagana ubufaransa bushyigikiye ubutegetsi bwa gisirikari bavuga kandi ko badashaka ubwami mu gihugu cyabo barasaba ko abasirikare bashyira ubutegetsi mu maboko y'abasivili President Idriss Déby amaze kwicwa mu cyumweru gishize n'umutwe w'inyeshyamba witwa FACT umuhungu we General Mahamat Idriss Déby yafashe ubutegetsi ashyiraho inama ya gisirikari y'inzibacyuho CMT mu magambo magufi y'igifaransa igizwe n'abandi basirikare b'abajenerali 14 bavuga ko inzibacyuho izamara amezi 18 ariko ko bashobora kuyongera igihe nk'iki inshuro imwe iyi myigaragambyo ni iya mbere na mbere ibaye yo guhangana n'ubutegetsi bwa gisirikari bushya muri Chad.
Urakoze Thomas. Ababa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho bahunze kubera ubwoba ko gutana mu mitwe hagati y'inteko zijeje umutekano ziciyemo ibice gushobora kubandanya. Izo nteko ziciyemo ibice bifatiye ku matati yerekeye ingingo yo kongereza ikiringo cha president. Inteko za leta zarasatse radio yigenga Mustakbal Media zirafata ibikoresho byayo. Umuyobozi wayo Ahmed Ise Gutale atangaza ko basavye izo nteko kubasubiza ibikoresho byabo hamwe no kudasubira kubafata nabi inteko zishigikiye abatavuga rumwe na leta zigenzura muri iki gihe bice bimwe by'umugwa mukuru Mogadisho inteko zishigikiye leta n'izishigikiye abatavuga rumwe nayo zaratanye mu mitwe mu mpera zindwi irangiye ivyo bikaba byarabyubwoba ko abagwanyi ba Al-Shabab bashobora kuhabonera karyo mu ntango zo kukwezi inama nshingamateka ishami ry'abadepute batoye kongereza imyaka 4 ikiringo cha president Mohamed Abdullahi Mohamed yamari ishami rya sena ryari ya miliyongingo mu byatumye uruhagarara ruhari muri iki gihe rwaduka ingingo yo kongereza ikiringo cha president yarashavuje kandi abatanga imfashanyo b'abanyamahanga bari bashigikiye leta ya Mohamed Abdullahi Mohamed mu kigoro ko kugarukana umutekano mu gihugu casinzikajwe n'ingwano kuva mu mwaka w'1991 uruhagarara rwa politike ruhari muri iki gihe muri Somalia ruriko rwibagiza urugamba rwo kugwanya umugumuko w'umugwi Al-Shabab wahitanye abasivili 2000 mu myaka 12 irangiye muri Burkina Faso abantu 4 barimwo abanyaburaya 3 banyurujwe mu nyuma yaho baricwa mu buseruko bw'igihugu Thomas Kamirinda araduha inkuru y'Idonido.
Babiri muri aba bantu 4 bakomokaga muri Espagne, undi yaruwo mu gihugu cya Ireland, bakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bw'ibidukikije. Uwa 4 ni umusirikari wa Burkina Faso. Bashimuswe bari mu kazi ko kurwanya abarushimusi, baherekejwe n'abasirikari, abarinda amashyamba, n'abanyamakuru barimo n'abazungu. Baguye mu gice cy'abantu bitwaje intwaro muri pariki y'igihugu ya mbere mu bunini yitwa Ari. Mu mirwano yabaye abandi bantu batatu bakomeretse. Kugeza ubu abateze iki gico ntibaramenyekana. Abasirikari bo bavuga ko batezwe n'abaterabwoba b'abajihadist. Burkina Faso imaze igihe ihanganye n'imitwe y'abajihadist ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiislam. Uburasirazuba bwayo nicyo gice ibitero bikunze kubamo cyane cyane, bimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi no kwirukana mu byabo abandi barenga miliyoni. Iyi mitwe kandi ikunda gushimuta abanyamahanga bakomoka mu bihugu bikize, igasaba ingurane z'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo ibarekure.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Utwara ishyirahamwe gita impunzi hashize ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatabutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda. Filippo Grandi yatangaje ko ari mu ntumbero yo kwerekana ko HCR ishyigikiye icyo gikorwa. Umenyesha makuru wacu Pierre Grave niyo nkuru niho yarari.
Ndumva nezerewe cyane ngiye mu gihugu cyanje gihugu cyawe n'umubyeyi Labi imbere.
Abana bose nabawo.
Nabanje.
Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise sakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu vyiwe. Afise kandi n'igipapuro cishyamwe mpuza makungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho.
Yuje abona umuvyeyi giye rero kuri umuvyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'ivyishimo vyishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe.
We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibarajishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo.
Umutekano twizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko anyotewe kuza amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. Oya, n'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukuru aryoherwa.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo, nongere mfata isuka mpinge.
Ndumva nishimye no mwira bambwe ati umutekano ni wose hubwo hungu kugira vuba vuba. Mukayanzu kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukira.
Iki ni gice cya mbere cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi. Aba baherekejwe n'ubutwari shyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi, ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kundwa iheze akarubandaniriza mu Rwanda, ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filippo Grandi ahamagarira u Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara.
Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufite n'imigenderanire n'ibiganiro vyiza. Niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke ico barya naho baba. Nayo ko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turajishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda. Abarenga 23,000 baramaze gutahuka. Hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 40,000 bahungutse. Ico bikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nk'uko vyemezwa na Olivier Kayumba, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda, kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
uwaba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye, nta kibazo dufite kugeza uyu munsi. Ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze, ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi, niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha, niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba, aho izo mpunzi zaciye, zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gati mu gihugu mu Burundi, Gervais Ndirakobuca.
Turakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu, tubakiriye mu gihugu cyanyu cy'u Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki. Turabakiriye nimuze murisanze, usanze bene wanyu babakunda kandi biteze kubakira, nuko bene ikigabo n'imigambi ya leta mbyeyi leta nkozi karibu.
Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'Abarundi zirenga 172,000, ubu hasigaye abarenga gato 53,000. Mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi, kuko hasigayeyo abarenga gato 442,000. Pierre Clavier niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'Uburundi ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier. Mu Burundi abakukuruke bo mu ntara ya Gitega basaba ishyirahamwe rya leta ryishinze gutegekaniriza kazoza abakozi INSS gukorana n'abatware bo ku mitumba gukora rusansuma rwabo. Abo bakukuruke bavuga ko abatari bake muri bo bibagora gushika ku biro vy'amakomine iyo rusansuma ibera ko bivanye n'indwara ziturutse ku busaza bamwe baba bagendana. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Yatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bakukuruke baronka gahembo kabo mu ishyirahamwe rya leta ritekaniza kazoza abageze mu zabukuru INSS mu mfunyafunyo y'Igifaransa, bavuga ko iyo hageze kugenda kwisansumisha ko bakiriho baruha cyane. Umwe muri abo bageze mu zabukuru yemeza ko abatari bake muri bo bakunda gufatwa n'indwara zifatira mu busaza, bigatuma bitaborohera kwiyunguruza bajya ku birometero byinshi. Ni mu gihe iyo hageze igihe cy'urusasuma rubu ku mwaka utashe, umukukuruke ubwiwe ategerezwa kuja kwisasumisha ku bakozi batumwa na INSS aho babaje ku mugwa mukuru w'ikomine. Abakukuruke basaba ishyirahamwe INSS kuborohereza mu gukorana n'abakuru b'imitumba, akaba ari bo baza kwemeza ko iyo canke uriya akiriho canke yitavye Imana.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe INSS mu ntara yoraba ukuntu igikorwa ca rusansuma gikorwa, bakizigira abatware bo kumutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracariyo umuntu azungurirwa kubera ubuzima, ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri INSS. Mwumva nk'ivyo bigisho.
Umwe mu baserukira ishyirahamwe INSS avuga ko bigoye cyane kandi bidakunda ko umuntu bamusasuma atishikiye ubwiwe kugira ngo umukozi wa INSS amwibonere amaso mu yandi. Uwo mutegetsi wo muri INSS yemeza ko ugo rusasuma rufise intumbero yo kugabanya ubusuma bwagiye buraba muri kahise aho INSS yagiye iriha amahera ku bakukuruke bamaze gusezera isi. Avuga kandi ko bagize akigoro ko kwegera imigwa mikuru y'amakomine kugira igabanireza urugendo aba bakukuruke ntibirwe baraja ahari biro vya INSS.
Rusansuma ruba ku muntu wese asanzwe afata agahembo, nivyo benshi barafiswe n'amagara ariko ntibatuma bajya batumye baze barabafata. Twaravyoroheje muri ico gihe nyene ca rusansuma turagendera amakomine nka yose y'igihugu, si yose aho tuzi ko hariho abanywanyi benshi hose turagendera hanyuma tukashika ku makomine yose tukabasansuma. Ivyo navyo abatabimenye barigora bagashika ku biro bibegereye haba mu majanse canke ku cicaro gikuru ujumu.
Abakukuruke kandi ntibashimishwa n'ukuntu ishyirahamwe rya leta Mutuelle de la Fonction Publique mu Gifaransa rijejwe kuvuza abakozi ba leta ndetse n'abakukuruke bakorera leta ribavuza. Uno mukukuruke avuga ko hari gihe barihishwa amahera y'inyongera mu maduka adandaza imiti y'abigenga, kuko mu biko bw'imiti bwa Mutuelle iyo miti atayoba baba bafise, akabona ko ari kubarenganya.
Aho riza hajya muri farumasi ya Mutuelle igatoraho imiti, abanywanyi tubona tugenda kuyitora muri iyo farumasi avec supplement, ni mu buka kutuvuna kabiri.
ujejwe akarere ko hagati n'ubuseruko mu Burundi mwishirahamwe Mituel avuga ko iryo shirahamwe riri imiti itazimvye bita generique mu gifaransa nkuko leta ibihimiriza mu gihe umunywanyi wa Mituel ashimye kugura imiti zimvye bita specialité mu gifaransa ategerezwa guca yirihira ayarenga ko
hariho imiti isanzwe ama generique iyo ivugwa ko nyene ari ama generique hakaba imiti y'ama specialité kandi agomba ama specialité ko nyene cyaka specialité rero reka tukuriye iyo kirya generique ayarenga ko specialité uyirihira.
Abakukuruke bose barashima inyingo y'umukuru w'igihugu aherutse gufata yuko abatama barenze imyaka 60 bazovuzwa ku buntu, ariko bagasaba umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro vuba na bwango. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Variste Ndayishimiye akaba yatangaje iyo ngingo mu mwaka uheze kwezi kw'indwi igihe Burundi bwahimbaza imyaka 58 bwari bumaze buronse ntayo kwikukira, ariko gushika uno munsi ikaba itaraja mu ngiro.
Tujemire Desire.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +1 3 5 1 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ku itariki 23 y'ukwezi kwa kane, mu gihe abakenyezi b'abarundikazi baba hanze y'igihugu baratunganije ikoraniro mpuzamakungu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi w'uyu mwaka w'2021. Iryo koraniro ryabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bita virtuel bwa Zoom na YouTube. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi baryitabiriye. Godance Dikumana ari muri leta ya Massachusetts muri Amerika, Benita Nice nini nahazwe umunyeshuri wo kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega mu Burundi, na Flora Uwineza bamboneyeho ari muri leta ya Maryland muri Amerika. Flora Uwineza bamboneyeho atangura avuga icatumye yitabiriye iyo koraniro.
Murakazi wanje ayiwe mezi ya kubaye yarabimbariye yarabimenyesheje irako ariho ikoraniro ry'abakenyezi bizoba bikoranije nabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hatewe ntaragera mu Burundi namba. Byaryoheye kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza. Hanyuma ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe, uko biteze imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo rero. Naragiyewe rwose muri ako kanya.
Ego, urakoze cyane Madame Flora. Reka nakire Madame Godance Dikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe kuvugana nawe nyene yakadushikiriza bimwe mu vyo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Godance Dikumana, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Florent Uwineza bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika. Atubwire uwari we, bakumenye kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi. Wabahehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego, murakoze Ryan. Jewe nabukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi banje bahungiye 2002 baja mu gihugu cy'u Rwanda, nabukiyeyo. Twabayeyo iyo hose hamwe ababyeyi banje bamaze imyaka 22. Hanyuma jewe napfuye mu Rwanda, ntambara imaze kuba mu Rwanda 1994 twahunze mfite imyaka 8, hanyuma duhungira mu gihugu cya Congo, hanyuma tuvayo haheze imyaka 2 tujya muri Tanzania, aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindi like that. Hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyine atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri Isanga, hama utubwire muri make uri we, ni cyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Oriane. Kama nitwa Ninaze ni Spinita. Kama mpejeje ndiko ndaheza ku Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC, Technologie de l'Information et de la Communication, Réseau et Télécom. Oui, nous avons un diplôme de baccalauréat. Nous chatons, nous avons une conférence. Nikubera barabimbwiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu, hama nanjye ndabishima kubera bipfuga umurundikazi, nanjye nkaba ndi umurundikazi, hama nayo ica ndaza muri ino koraniro. Nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ibyesi teatre.
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira. Twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima. Ukanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri pyese zawe, bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika, umaze gushyira habona. Ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Dikumana, turazi ko ari umurundikazi aba no muri Amerika muri leta ya Massachusetts, ariko Madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uri we, tukumenye bakumenye batakuzi.
Je nitwa Godas Dikumana, naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiwe n'umunani. Hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi, navuye i Burundi nje nashatse nari nje kwiga. Hanyuma intambara iratera turi ino, hanyuma ca twaguma ino nta ntacyo twari dufite kugura kuguma ino. Hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu. Jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe, narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro cyanke nkabikurikirana, kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu, no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka, hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu. Nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twagira twavugana n'abandi. Jewe rero najino amashuri ndayiga mpejeje, hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango. Eko jewe akora osi mu bintu bya sante mental.
Sante mental ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose, ubuzima bw'umushahe, ubuzima
nkajya tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire o tukwe murudubi ngo twabuze nitugwe murudubi murondera ukugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka.
Ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo, kugabanya stress ibijanye n'amagara y'abantu. Uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije, kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi. Ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu, warusanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi, warusanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ivyumviro?
Emwe ngiye Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi karaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'Imana no wanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu. Ibi byapaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri.
Urakoze cyane. Mpindukire kuri Benita Nize. Benita, wewe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ibyo wabonye muri conference, abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye, byakunguka iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze, icyo cyumvire kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure, wakibonye gute, wacakiriye gute?
Icyambere mbanje gushimira abantu babyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu, kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo, biratanga ingufu zo kubandanya. Icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byaranyongereje ingufu zo kubandanya urugendo, zo kwiyumvira, zo kubona kure. Narahigiye ndiko mvuga ndavye abagiye baravuga nka Dr. Ndura yarafashije cyane amaetapu yagiye aracamo y'ubuzima kandi agashika kuco ashaka gushika igihe determination yari afise. Afite byaramaye icyizere ko na jewe nzoshika kure, nkashobora gushika ku ndoto zanje, nkashobora guhayariza abarebe mfite. Nibaza ko igihe cyumvise cyari cyiza, twarahigiye ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu rugo mu nkuzu kandi atabwoba dufise tukerereka kandi n'abandi ko dushoboye. C'est vrai turashoboye.
Ego, murakoze cyane. Hama nawe Madame Flora Wineza Bamboneho, wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika, akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ibyumviro byabo, icyo biyumvira, icyo bagona, warusanzwe uronka ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire nabo?
Murakoze cyane Oriane. Jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa, kuri urujya rubuga twaronse, kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urwo rukuru rya rugugantu.
Nshuti muduteze amatwi, naha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fatou Harimas Karara. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe no kubandanya mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika.